inyuma yiganwa ku rwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara abana bamenyesha makuru babiri bazoserukira buri intara bamenyekanye ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora ku rwego rw'igihugu ry'abare mu gisagara cya Gitega abo babiri bazoserukira buri intara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini ndayishimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arashicyo yifuza gushira imbere mu mwuga wiwe n'umumenyesha makuru w'umwana
ibyo shaka nyene ni bijanye n'ibintu by'agateka k'abana nyene numva ari byo bintu nashaka kunganira aha mu Burundi agateka k'abana nibaza yuko hariho nyene nibo tutarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe hari abana babimpfuvyi ugasanga ntibagira icefo na ruguru
giruko ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko
hari nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanje usanga ntafise ukuntu no bishikiriza ugasanga nk'abajya abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira ariko uri umwana biroroshye yuko mwoganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukagira icyo ushikirije
ndayizere Edgar wo mu ntara ya Kayanza nawe ati
kero wa mwogotera imbere nogerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe cewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo byongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kuza ndishikira nko ku bibuga bibera ko imikino
Jome ndi kuri yo umuyobozi mukuru mushikiranganje bujeje byo kumenyesha makuru arashimye kwijyohiganwa ryagenze ariko akavuga ko akiragahaze kugwaruka kubijanye no kumenya ibibera ijya nino
nivyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukwirikirana cyane ibivugwa mu gihugu gukwirikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe ikaba kagira urubumenyi muri rusangi gutuma bashobora gukwirikirana uko isi birikiragenda nivyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cyabo hama rero hari hagahaze kubera amanota twaravye kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane dufate 38 wa mbere ku 40 abandi na manota hagaze hagati ya 15 na 23 ku 40
abana bamenyesha makuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishyirahamwe UNICEF yari menyereye itunganya ariko n'ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomine Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi
hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga 5 ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwiri igihugu cyose twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana twarashatse kandi ko hobaho amahigwe angana tufatiye ku ntara kuvuga igihugu cyose kandi habamo n'amahigwe dufatiye kubana bugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa
ababyeyi babana bagize amahigwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo higanwa ryagenze ariko bagasaba abana bo mu byaro gushigikirwa kuruta uno muvyeyi ava mu ntara Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare
icyo dusaba UNICEF murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise ikare barabahamakaye adukaramu udukoresha tumwe natwe bafise ugasanga umwana utwo yize nitwatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha nitwatundi nyene harimo hari ikindi kintu nacyo usanga nk'abana mu misozi ino nta amatelevizi baraba nta bimwe bya radio vacances barabagira abana ino mu mitumba ntabyo ugasanga abana bamenye utunyene two kwishuri turaguye kwishuri gusa
abana bagize amahigo yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijanye n'umugabo kumenyesha makuru abazo kwibanda cyane cyane kugateka k'abana Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.